bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunzi muteza amatwi biganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri wa gatanu muri kumena Joy Diane na hazwe ndongo ibiganiro vyino mwanya ikaze mwese ncuti bakunzi
kufungura ibirimwo imboga kufungura ibirimwo ivyamwa ibirimwo amasereyale kumenyera kutarya umunyu mwinshi kumenyera kurya ibirimwo amasukari make cyane cyane ku bantu batagira ikarashishi.
Uyu ni muganga Mariko Nimboranira arongoye ishamwe ry'abaganga b'Abarundi banonosoye indwara zifatira ku mutima. Aha yadondagura bimwe mu bishobora gukorwa kugira ngo umuntu yirinde iyo ndwara muti. Abayirwara mu Burundi bangana gute? Ku bagwayi bane bakigwa mu bitaro bitandukanye, umwe abayifise. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Duhere mu gihugu cy'u Rwanda, aho abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga basaba leta kwemeza ururimi rw'amarenga nk'ururimi rwa kane ruzoja rukoreshwa muri ico gihugu. Ni mu gihe ejo babivuze hari kwahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abatumva ntibanavuge. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi mu Rwanda niwe yabidukurikiraniye.
Abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bizije umunsi wabo mu mujyi wa Kigali bakoresheje imvugo y'amarenga, basabye leta ko mu ndimi zikoreshwa mu Rwanda hakongerwa mu rurimi rw'amarenga rukaba urwa kane kandi rukigishwa hose. Bwana Auguste Munyangeyo ni we ubahagarariye. Mu ijwi ryose muraga imvugo ye yasobanuye icyo aba bahuye n'ubu bumuga basaba leta.
Mbere na mbere turasaba leta ko kwemeza ururimi rw'amarenga nk'ururimi rwa kane. Turasaba ko abanyarwanda muri gahunda zose z'igihugu bagomba kumenya ururimi rw'amarenga bakanarukoresha. Dukoresha ururimi rw'icyongereza no mu Rwanda, igifaransa n'ikinyarwanda, ariko ururimi rw'amarenga ntago ruri gukoreshwa mu nzego za leta. Bisobanura ko iyo abantu badashobora gushyikirana n'abandi baba bahezo. Abantu bo mu nzego za leta bafite ikibazo no gutanga serivisi zo kuba badashobora kuduha serivisi zigenewe abanyarwanda bose kuko badashobora gushyikirana natwe.
Uyu munsi witabiriwe ku bwinshi n'abantu bahuriye kuri ubu bumuga bwo kutumva ndetse ntibavuge, bakaba bagaragaje zimwe mu ngorane bahura nazo. Buri wese wafataga ijambo yakoreshaga amarenga, ariko bamenyereye gusobanura iyi mvugo bakayibwira bari bateraniye muri ibi birori. Uyu yasobanuraga ibibazo aba bafite ubumuga bukomatanyije bahura nabyo.
Kubyarira mu rugo, tukandura virusi itera sida, tukabura ubushobozi bwo kwivuza, birahari byinshi. Mwibuke mu Rwanda habaye jenoside, abenshi bagiye mu nkiko gacaca. Abo bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga babuze uburyo babona imitungo yabo, bajya mu rukiko bagahura n'imbogamizi. Ni kimwe n'abandi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bafatwa ku ngufu, bajya mu rukiko ariko itumanaho rigahinduka ikibazo.
Bwana niyo mugaburo Marisi uhagarariye inama nkuru y'abafite ubumuga yabwiye itangazamakuru ko bamaze gusohora inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga. Ibitabo bimaze kugera hanze bikaba ari bibiri. Niyo mugabo asobanura ko igitabo cyasohotse mbere cyatangiye gusobanurirwa abakozi bakunze kwakira abantu mu mirimo inyuranye kugira ngo bajye bamenya uko bakira n'abatavuga n'ibumve. Niyo mugabo agasaba ko mu nzego za leta zose hajya hagaragara umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yasobanura imvugo z'amarenga.
Ni nabyo dusaba kugira ngo no mu bindi biganiro mbwirwaruhame mu nama zitegurwa ku rwego rw'imidugudu, hahandi serivisi zitangirira ku rwego rw'imirenge, ku rwego rw'utugari n'uturere, naho rwose bazajye bibuka ko n'abantu batumva batavuga bakeneye kugerwaho n'amakuru cyangwa no kumenya ibyavugiwe muri izo nama. Tukaba duhamagarira abantu bose gutangira gukoresha ururimi rw'amarenga kuko nibwo nta n'umwe ubuhejwe.
Abafite ubumuga cyane cyane batavuga ntibumve bongeye kugaragaza ko bagihabwa akato. Gusa umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko kenshi usanga abafite ubumuga nabo bagira uruhare mu kwiyeza. Madamu Mpongayire Patricia.
Itegeko rivuga ko iyo abantu babiri batsindiye umwanya w'akazi aho ariho hose bakaba banganya amanota, uhabwa akazi n'ufite ubumuga iyo abonetse muri abo babiri. Ariko abafite ubumuga bose ufite ikibazo icyo ari cyo cyose akaba yifuza ko gikemuka mu buryo bwa aribwo bwose, akabona atahawe serivisi nk'uko yayifuzaga ku rwego ayishatseho, ntakwiriye guhita atangwa biveho, akwiye kujya ku rwego rwisumbuyeho. Icyo tubasaba no kutigunga kutiheza muri societe n'abanyarwanda nk'abantu
nubwo hakiri uruhuriro rw'ibibazo ku bantu bafite ubumuga bukomatanyije amashyirahamwe yabo avuga ko yagerageje guhugura abantu bake bafite ubumuga ndetse nabo mu miryango yabo kugira ngo bamenye ururimi rw'amarenga yo mu biganza. Raporo y'inama y'igihugu y'abafite ubumuga yasohotse muri mwaka wa 2018 igaragaza ko muri miliyoni zisaga 12 z'abanyarwanda harimo abafite ubumuga bagera ku 146,000 barimo abagira hafi ku 170,000 batumva nibavuge. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti dukoresheje ururimi rw'amarenga nta n'umwe wahezwa. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Hasumta Kabo yarakenuye mu Burundi naho kuri no wa gatandatu bifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umutima mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu. Bavuga yuko ku murwayi ku bagwayi bane baza kwitura muganga umwe abafise ingwara y'umutima. Mugenzi wacu Remonzimana aratubandaniriza ino nkuru.
Uyu munsi wahimbarijwe mu kibanza Jardin Public muri zone Rohero commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu batandukanye bakaba baronse amahirwe yo kwisuzumisha kugira barabe ingene amagara yifashe na cyane cyane umutima. Umutamakazi arenze imyaka 70 yari mu bita vya kokamo yemeza ko kera indwara ziva kwisinzikara ry'umutima zitari zigwiriye. Ubu arashima ko umuntu amenya indwara agwaye kuko kera byari bigoye.
Ntezo ndwara ntazaba ntazariho ntazo twari tuzi imbere tuzibonye muri imyaka y'ubu yavuba y'ubu. Ntazabaho nta diabete nta gisukari nta kintu byaba sima nta wabaho. Nze kwipimisha ndabe ko no bandagwaye no ko ntubandagwaye niterambere mu minsi yahera ntaca abantu bari baza ariko ubuye utwagwa n'ingwara uzi umutima ari diabete yagutwara mugabo kabuyizi nawe kera warakwagwa n'ingwara hajya ngo mbe ujya muntu ngo nabamurode nabamwishe kandi atari babamwishe kandi ari ingwara iri mu mubiri.
Muganga Inosa Nkuru Nziza harongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya indwara ngendanwa ariko zitandukira yemeza ko indwara y'umutima n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso arizo za mbere zica abantu benshi ku isi kuko ibice 31% by'abitabye Imana bahitanwa n'izo ndwara. Inosa Nkuru Nziza aratubwira ingene ivyizo ndwara vyifashe mu Burundi n'atamatohoza yakozwe.
Mu Burundi ibiharuro biboneka nta kete dufise ibiharuro twoshobora kuvuga uno munsi ariko turabona ibiharuro vy'ivyigwa bikorwa mu mavuriro atandukanye yuko na twebwe nyene umugwayi umwe uri bane mu bitaro usanga gwaye indwara y'umutima canke ivumbuka ry'umurindi w'amaraso.
Muganga Mariko Nimburanira arongoye ishirahamwe ry'abaganga b'abarundi banonosoye indwara zifatira ku mutima ahanura abantu gufungura neza hamwe no kugabanya kujya umunyu mwinshi.
Nuko twokwiyemeza gufungura neza ni ukuvuga gufungura ibirimwo imboga, gufungura ibirimwo ivyamwa, ibirimwo amasereyale, kumenyera kutarya umunyu mwinshi, kumenyera kujya ibirimwo amasukari make cyane cyane ku bantu batagira ikarashishi.
Uyu muganga amenyesha ko abantu barenze imyaka 25 abangana na 46% bagwaye indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso akabasaba kuza baripimisha kugira bamenye ingene amagara yabo yifashe.
Ku bantu barenza imyaka 25 46% bafise indwara y'umurindi w'amaraso. Nukuvuga rero umuntu wese afise imyaka irenga 25 yoba atari fatisha igipimo cy'umurindi w'amaraso ni gicumuro.
Nkuko abo baganga banonosoye ibijanye n'indwara zisinzikaza umutima babimenyesha kugira umuntu yikingira izo ndwara asabwa kugira ikarashishi, kureka kunywa itabi, kugabanya inzoga hamwe no kugabanya uruhagarara mu buzima bwa minsi yose. I Bujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Remonzimana, nawe urakeneye inkuru yawe. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Abakunzi ba kwa Nyaburunga ntiturabibagira, ariko imbere yaho tubanze tugume mu Burundi tubabwira ivy'urwaruka rugera ku 150 urwarirayo ruronkejwe impapuro zemeza ko rwakoze imyimenyerezo y'ibanze mu kazi hari mu ntara ya Ngozi, ariko baratakamba ko boronsa ubuzi. Idonido na mugenzi wacu Ngozi Fidelite Shatsi.
Izo mpapuro bazihawe inyuma y'inyimenyerezo bamazemo amezi atatu bakora mu bisatu bitandukanye mu ntara zine bakomokamwo arizo Muramvya, Kayanza, Ngozi na Bubanza. Izo mpapuro umushikiranganji w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru Evelyne Butoyi amenyesha ko ari ingirakamaro.
Ugo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijanye no kuronka akazi bwego. Koresha umutwe, mukoresha ubwenge bwanyu, mukoresha amaboko, mwiteze imbere, mwongere muteze imbere abanyu n'igihugu cyanyu cy'u Burundi.
Sabu Mukiza Edouard yasurukiye abo batogeje imyimenyerezo y'ibanze mu kazi, asaba nyabuna kuronswa ubwo buzi bamaze imisi imenyerezamo.
Nyakubahwa mushikiranganje, abo twaciye baratugomwe, twashaka dusabe ku izina rya Leta mwaserukiye mubaho uburenganzira bwo kutugumiza aho nyene. Twarabonye ko ikivi ari kinini kandi abakozi ari bake, aho twaciye twahasize ikinogo. Dusubizeyo burundu icyo kinogo tugifuke. Burundu ikize cyongere kuboneka.
Umushikiranganje w'ugwaruka amaposita ari ubuhinga bw'utumatumana ko amakuru ya Vine Butoyi yakuriye ihone kugishitsi ubwo gwaruka.
Murazi ko leta uno musitari kiratanga akazi. Nukuvuga aho mwaciye burya nihagera ko basubiriza abakukurutse muzoza mwumva batumako. Nibaronka ikibanza kimwe cyangwa bibiri bazobarondera. Ariko uno munsi muvuye muri imyimenyerezo ntimugende muvuga ngo turindiye kuronka akazi. Ahubwo mugende mukoresha ubwo bwenge, mugende mukoresha iyo experience mu kazi mwarose kugira ngo mwiyumvire muti mbega jewe nobaho gute. Nokora iki ngaha mu kibano kugira ngo ubuzima bwanje bwisununure? Ivyo rero birashoboka.
Izo mpanuro zo kwingunganya nizo bamwe mu bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu kazi bagiye gukurikiza. Manya Kiza Alexine ni umukenyezi w'imyaka 28 avuka mu ikomine ya Muhanga mu ntara ya Kayanza, yize kwigisha maze yaramaze imyaka 4 ashomereye mbere y'uko aronswa akajya kuja kwimenyereza. Avuga ko zo bari yungunganya mu kurindira kwa ronka kazi.
Nimenyereje kuri Ecofo gatoza narigishe bari bintu by'ubushomeri. Turashobora kwibagira cyane ibyo bintu byatugiriye neza. Mbe twasaba ko twosubiramo ariko numvise umenga ntibikunda. Ngiye kwiyungunganya sinoguma muhira. Nkubu ndashobora kuca nigurira gakoresha nk'utumashini nyatwitse imyuga yo gukora imishyatsi. Sinokwicara muhira kubera uwo mwuga wanjye nkirindiriye akazi.
Kuva muri 2015 mu Burundi hazwi kuba irikwa ry'ubutegetsi, icuka kibikavuka hagati y'Uburundi n'abahora babufasha. Guhera mu ntango z'umwaka wa 2016 leta y'u Burundi yacitangura gutubika uwavubi. Yafashe ingingo yo guhagarika itangwa ry'ubuzi mu bisata byayo, yongera ihagarika uturusho ku bakozi bayo. Mu bihugu cy'u Burundi leta akaba ariwe mukoresha mukuru. Iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi itunganywa n'ubushikiranganje bujeje ugwaruka mu gisata cyabwo kiraba iby'ubuzi mu gwaruka. Mu ntumbero yo guha uburambe mu kazi, ugwaruka rwavuye ku ntebe y'ishure zatangujwe mu 2012. Kuva ico giye gushika no mango, abamaze kuronswa imyimenyerezo y'ibanze mu buzi bagera ku 2006. Muri bo ubushikiranganje bujeje ugwaruka bamenyesha ko ababa 40% bamaze kuronswa ubuzi. Bumwe mu buryo bukoreshwa buva mu kiga cya leta, ariko hari n'ubundi buva mu mashyirahamwe mvamakungu. Nk'aba baronse izo mpapuro zemeza ko baronse imyimenyerezo y'ibanze mu buzi, uburyo bakoresheje bwava mu kigega mpuzamakungu FIDA kijejwe iterambere. Abo bose bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi baronswa agafaranga kangana n'ibihumbi 50 ku kwezi. Ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu ruraruko rw'u Burundi, Fidelite Ishatse, ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubandaniriza kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi ry'Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani kaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi muri kino kiganiro tugiye gushimikira kuvyerekeye agateka kazi na muntu. Turarabira hamwe n'abatumire bacu uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi ufatiye na cyane cyane kuvyegeranyo bitangwa n'ishyira hamwe mpuza makungu ONI ishami rijejwe ivyerekeye agateka akazi na muntu. Aho mu cyegeranyo giheruka iryo shyirahamwe isa n'iryagaragaje ko mu Burundi agateka kazi na muntu hari igihe gahungabanywa n'inzego zategerezwa kugakurikiranira hafi. Abatumire turi kumwe rero kugira tubishyirya nino ni babiri. Hari Jean-Baptiste baribonekeza arongoye umugwi igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Mushinga ntahe ndakuramukije.
Muramutse neza ndaramukije n'abatwumviriza.
Kazi kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe gishinze gukangurira Abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo ariryo Parseme mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Mushinga ntahe ndakuramukije.
Ndaramukije n'abarundi bose ariko baratwumviriza.
Kazi kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze cyane. Mwese muduteze yo misubire ndabahe ikaze.
Agateka kazi na muntu ni kubahirizwe kwisi yose. Kubahiriza ikiremwa muntu niyo nzira yo kugarukana amahoro.
Kumbure mu gutangura mbere muri CNIDH. Mu majambo make twovuga yuko agateka kazi na muntu uno munsi kifashe gute mu Burundi.
Ndashimiye. Hanyuma rero twe muri CNIDH turavye muri rusangi tubona yuko ibazo vyateye akazi na muntu mu gihugu vyifashe neza neza gusumba uko vyahora. Turafise ibituma tuvuga gutyo. Iyo tuvuze ko vyifashe neza turabira cane cane ku ibyo no kwita ibipimo dusanzwe dukoresha mu gukurikirana ibibazo byateye akazi na muntu. Ibyo bipimo cane cane turaraba ingene amategeko y'igihugu yifashe n'ingene inzego zikora. Icyo ni igipimo cya mbere. Icya kabiri turaraba ku rubuga ingene ibintu byifashe, tukagenzura amabohero, tukaraba abantu bafunzwe ingene bamerewe, ibyo bagirizwa, ingene amadosiye yabo ameze, tukaraba aho abanyagihugu baba, ingene barara, ingene birigwa, tukaraba ibibazo bijyanye nk'akaroro n'ibibazo by'impunzi, tukaraba ingene Abarundi tuvuge bahunze bifashe, bariko barataha cyangwa ntibariko barataha, n'ibyo turaba. Turavyo ibyo byose. Turabona yuko muri rusange byifashe neza kubera ko nk'ubu turavye ibitigiri turonka vy'abantu uvuga uti uyu muntu yafatiye ubusa canke yafungiye ubusa byarakorotse cyane. Turavye ibitigiri bidushikira vy'abantu bidoga bavuga ati je naho hotiwe mu igufa ryanje canke byagenze kuriya mu gihe nafatwa canke nafungwa byarakorotse ku rugero rwa ubusa. Turavye ibitigiri by'abantu tuvuge bicwa mu buryo ushobora kuvuga uti urya muntu ni cyo twakwita violation de droit, kuvuga anagateka kahungabanye tugiranye n'ivyaha bisanzwe nk'ivyo turabona yuko atabihari. Hanyuma ikindi rero kiduha intege ni cuko turavye ingena amategeko y'igihugu yateye imbere, hanyuma amategeko mashasha nk'aya ajanye no gukingira abakenyezi kugira ntibahohotegwe, aya ajanye no gukingira abantu tuvuge bivyabona n'abandi bantu bahohotewe ico bita loi civile victime et témoin rifasha nk'umugwi severe kugira ngo ukore akazi kawo. Turabona yuko ari ibintu byiza cyane byagiye birafatwa. Tukugira tukaraba nk'uko nabivuze nk'ikibazo c'impunzi kirabandanya muga dufise ibimenyetso byinshi cyane by'uko impunzi ziriko zirata kandi zigasanga ibintu byabo bikimeze neza aho bahora, n'ivyo biduha intege. Hanyuma rero kandi tuvuze duti ibintu bimeze neza ntibisigura ko biba vyerango de kuko nta gihugu na kimwe cyo kwisikitagira ibibazo. Hariho ibibazo bikiduhanze ngarutse ku kibazo cy'amabohero nk'akaroro nk'ubu turafise nk'abantu bashika nk'ijana canke barenga nk'umuhimba ubona yuko baba bafungiwe ibintu bidafashe canke bidasiguritse ku buryo bushobora gukurikiranwa bidegenze. Dufate
reka mbanze nkubitire muri Parseme mwebwe muri ko murakurikirana mu byo gukangurira Abarundi gucugwevu no guhindura ingendo n'agateka ka muntu ntimugasiga inyuma. Twovuga ko aravuze yuko muri rusange bifashe neza nubwo hari akagihaze yagiragaruka ko namwe mubibona ko kifashe gute muri rusange
bo ibyo agateka kazi na muntu bo ku nimukumbure numvise ari karabishikiriza avuga ati avuga ati aho byagabanutse kumbure ngire yafatiye ku gatya kazi na munafatiye igihe hadutse ingwane za politiki mu 2015 kumbura gacara abantu je ndiko ndayifatira muri rusangi ndiko ndavuga yuko bibazo gatya kazi na muntu mu Burundi biracariho kandi imbere bijanye nyene n'ingendo kumbura abantu bataramya guhindura ingendo harimo ibintu byinshi bibituma mentalite y'abantu ngene baciwe ngene ba ivyo baze amategeko kuyamenya ibindi ibintu byinshi ubona ko mu ngendo afite twe tubirabira mu ngendo kiritire y'abantu benshi mu Burundi byagateye akazi na muntu ntibirabaja mu cyane ku buryo rero inkaryaho ho tuvuge hacazo kankingurane za politique musanga ingurane za politique iyo zije mu gihugu cyacu cyose ibyagateye akazi na muntu ho birasubira inyuma cyane ngira na mugenzanje ngahajamba sinje yafatiye ku birasubira inyuma cyane kuko usanga hari ingorane nyinshi zije mugabo rero dukuyemo na bijya vyingorane za politique mu ngendo mentalite mu bajejwe intwaro mu banyagihugu mu biki urabona neza yuko ikite dwadorome ntiraba ikintu
ariko yavuze ati hari ibimenyetso dufata ibipimo dufatira kugira tuvuge ko twateye intambwe nawe hari ibipimo ufatira ko byerekana ko iyo ngendo itahari
turaje turagirisha ibiganiro n'abanyagihugu n'abajejwe intwaro mbere henshi tugafasha no gukosora byinshi haro nibyo twenterve na mbere ugasanga n'abajejwe intwaro barabikosora oya hakirikare kumbure twivye gatagaze ampeto turabikora tubikoranye n'abajeje intwaro mugabo tubereka tuti aha naha 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 arabagira ico muhindura iyo ngendo ye turacayibona sinoza ravuga ibya ma statistique ngo tuvuge ngo
duhura kuvuga yuko iyo ngendo itarayinyengetera
iyo ngendo ntiranyengetera ko turayibona mu none uhawuciye tagena nk'ikarusi ugasanga hariho ingbara guhabara gutelefone tare zavate hari umuntu yavuye aha naha ntatagira yava ni yaje afise itonga aha naha nabwo asanga gumayerira ngaho ukabona nta mwitayeho ni ibintu byinshi barabishika tukabona neza yuko ingendo yagati akazi na muntu kumbure tuzaturayigisha ndatunyengetera cyane
mu bijanye n'abajeje guhagararira gateka ka muntu mu Burundi bo mwebwe muri ko munarabumbona igikorwa cyabo ko kigenda gitera kigahagararira vyukuri
urabona gatya kazi na muntu bo hari inzego zitegeza kubanza kugahagararira ku rwego rwa leta hariho leta ubwayo hariho muri bijya bita re demokrasi mu bisanzwe mu butandukane bw'inzego kugira na gatya kazi na muntu kiyongere ni inzego zitandukana bivuga ati leta irabijejwe hariho abashinga amateka amakomisiyo parlementaire kuraba na leta kwirikira bikora neza hariho ubutungane bukomeye n'ikintu gikomeye cyane ubutungane nibwo tegeza kuraba mbe no muri constitution mwibwizwa shingiro haranitegeza ko buryo ubutungane nibwo bujejwe gukingirana nyagati ya kazi na muntu uko ubutungane buri mwajya amasentare ya amasentare hari mu za kuri constitution kugira zera uko amategeko atogwa atari karahunga abanya yagati ya kazi na muntu ni ibintu bikomeye cyane hariho rero n'izindi nzego rero mvuze ubutungane nashizemo amaparke byose n'ibikintu bacimanza hariho n'izindi nzego rero zigenga zifatiye kuri leta zifise akamaro kanini hari uyu mugwi wa urungu na Jean-Baptiste
CNDH
hariho ugwego gw'umuhuza ombudsman mu bintu byagati ya kazi na muntu n'ugwego rukomeye cyane inzego ni inzego mugaba agaciro kazo na gaciro k'abantu bazigize
none uravye nka CNDH tuvuge ko ihagarariye agateka ka muntu by'ukuri
irafisa ahigeza
utamuravye ko ari ngaha
irafisa ibikora nahigeza mugabo sinuvuga yuko byose ibikora na irafise n'ivyikora mugabo nayo nyene kumbere cyo kiganiro twaje kuvuga uno munsi ngo tuvuge ngo ikora neza ikora neza mugabo na irafise ibibazo DDV mugabo igikora cyo gatya kazi na muntu kuburyo ifise nahigeza mubwinye n'ibikora byose irafise nayo nyene ivyikora kameme niwe ntani ntibicaye bari ku kivi bari ko barakora mugabo nibazo nabo ntibabibuze
nsubire muri CNDH n'ubu hari cyegeranye gihebuze gushikiriza n'ujya mugwi ejo bundi leta titubyamirije ibintu nk'ibi ivyegeranyo bitangwa n'ishyaka mpuzamakungu ngo ntigerekana ko Uburundi bwa bushamiranye n'amakungu
oya Uburundi ntibushamiranye n'amakungu ahubwo turi kumwe hanyuma turaganira n'amakungu kuko nk'uko mubizi Uburundi ni hanga rimwe mu yandi mahanga menshi hanyuma turafise kahise turafise amateka turafise ingene twabayeho mbere ku ntwaro y'abami ingene twabayeho ku ku ntwaro y'ababirigi ndetse n'abadagi baciyemwo turafise ingene tubayeho kuva aho Burundi bwikukiye kubw'ivyo rero turafise ijambo n'ijunja mu makungu nico gituma turi mishira hamwe oni kandi tutiza kubandanya tuganira na yandi makungu ku buzima bw'igihugu kuko nkuko mubizi iyo uri mu ishira hamwe nka oni nk'igihugu hariho ivyubazwa niko no vyita mu gifaransa bavuga ngo la souveraineté va avec la responsabilité kuvuga uri igenga n'ivyo mugabo rafise ivyubazwa mu bijanye n'ingene utunganiriza abanyagihugu bagize iryo hanga nk'u Burundi rero nshinza kuri ivyo vyegeranyo nushaka hariho ibyigiranyo byinshi byakozwe ukabona uti ibintu bavuze nivyo birumvikana reka twigengesera uku reka twikosora uku reka hatugorora iki ariko nibindi byigiranyo ubona uti ikicegeranyo kirashikuza canke kiradendekanya canke gifise indi ntumbero mu gihe utanguye kubona yuko umuntu afata ibintu akungikanya bidafadika mu nyuma agaca ashika ku mu gusozera asaba canke ategeka ibintu bona yuko aramananiza ku Barundi canke biducanishamo canke bidusubiza inyuma canke bitatwubakira rero ni ico novuga gikuru hanini ikibi nushaka se gufita ivyegeranyo ikibi no gufita ivyegeranyo bitarimo ukuri canke bitarimo ingingo zubakira igihugu muri ivyo rero nk'iki giheruka nibaza ko CNDH yarose akaryoga kwiho kwisigura gusigura ngene nibona ico cegeranyo cyo mu rwego rw'amatohoza we wa ugweko gwaone jaje takazi na muntu twarasiguye bikwiye ingene tubona ko ico cegeranyo kirimo amahinyu menshi cyane haba mu byo bafatiye ko na mwanya batasho kuza mu Burundi ngo batohoze ugasanga bumviriza uruhande rumwe n'ugo ruhande bumvirije ukavuga uti n'abantu bumvirije n'abantu babaho bukuri two bavuze amakuru yo kwizerwa canke n'abantu bisabira canke n'abantu bafise intumbero yo kubeshera igihugu canke kubeshera abantu gutyo gutyo hanyuma bagatako bagaca batanga inzira novuga mugawe idashika ivyo rero vyatumye nushaka nka CNDH nk'ugwego tuvuga duti bwa wundiro wa mugwe w'amatohoza ntacu maze ku gihugu ndiba uhagarike hanyuma tubanaye tujina amana oni ko santuri natwe gabanywanye ba oni tubane tuje inama ku kugene ibazo byateye akazi na muntu cyokemuka mu Burundi mugabe ikicegeranyo nta gaciro gifise
hari cyegeranyo na kimwe cyawo ni kugateka akazi na muntu Burundi buremera ko aricyo
yego je niba ntihenze gushika mu mwaka wa 2016 nta kibazo cy'igiranyo cyari kihari
izonja benge tuzianza mazo simize turi nyuma yazo kandi noneho namwe pe murabiziko ingabo z'amazigira kiremesha
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twariko turabira hamwe uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi ufatiye na cyane cyane ku byegeranyo bitangwa nishira hamwe mpuzamakungu oni ishami rije jwe ivyerekeye agateka akazi na muntu ndagushimire Jean Baptiste baribonekeza nibutsa yuko uri umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka akazi na muntu CNDH wakoze kwita bakino kiganiro
naje ndabakengurukiye kandi ndabaseze
murakoze cyane ndagushimire nawe Faustin Ndikumana nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe gishinze gukeburira Abarundi gucugwevu no guhindura ingendo Parseme wakoze kwita bakino kiganiro
murakoze kandi nkaba nemereye Jean Baptiste ko tugiye kuzaturabivugana
murakoze cyane
Kwa Nyaburunga
Chari kila meshe jwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatanda tuno kuimana Isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni no rero kwa Nyaburunga duce dusozerera ibiganiro twa tubafitiye muri kano kanya mu kirundi no mu kinyarwanda cuti bakunze mwarimu duteze abiri tubashimire ku mwanya mwafashe kugira ngo mumvirize radio mukunda yanyu ariyo gwacu yakoze ino saa kimenyegeranije amajwi na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma tutasize inyuma amenyesha makuru bacu bose bagize ico bakora kugira ngo ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda byano masaha twa tubafitiye bishobore kugenda neza Naridiane na hazwe, ndaifurize kubandanya murani kwa mubayi no muvyanyu muze muratesha amaso ku mbuga zacu ngurukana bumenyi zitandukanye harimo Facebook yacu VOA radio yacu mukanya tuzaza kubashiriramwo amakuru azobagezweho harimo nyamugigima yaherekejwe na tsunami muri Indonesia yahitanye abagera ku majana 3 na 84.